Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
saa 12 n'iminota 15 muri studio za Radio Indundi Culture mwiriwe mwese muteze amatwi bino biganiro kazima no makuru y'ukuri no mugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu barondera inkaratasi nk'inkarata karanga muntu n'izindi muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura muri kino gihe cinunganyo nshasha y'intwaro bavuga ko batorohewe kuko hari abisanze babakure yaho bazironderera ibi kandi birateye amakenga bamwe mu bashinga amateka b'Abarundi mu gihe inama nshinga amateka y'u Burundi yari iramutse yiga inemeza integuro y'ibwirizwa rikingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga kuri uyu wa kane abarimyi bo ku mutumba kavumu zone muyira muri komine Mukaza basaba ko isekeza ryo kwandika abaheraniwe n'abasaba ifumbire yoba inyishu ni nyuma y'iminsi ine iryo sekeza ritanguye leta yizeza abarimyi ko iri sekeza ritoba nk'ayandi yaramaze kuba mu ntara ya Burunga abanyagihugu baho bataronkejwe imisegetera mu itangwa ryayo ryabaye mu mpera z'umwaka w'2025 baratewe impungenge n'indwara ya malaria ivugwa muri ico gice basaba ko bo kwihutira kubaronsa imisegetera mu nkuru y'imico ka mu ruganda rwa Radio Indundi Culture bashikiriza buri wa gatanu uno munsi tubasubiriramwo ubumenyi n'ubuhinga mu gusuzuma imigisha y'abana mu Burundi aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru mugira mu yashikirizwe na Krista Rize Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yesu mwaramwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ko bamwe mu banyagihugu barondera inkaratasi nk'inkarata karanga muntu n'izindi muri komine ya Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura muri kino gihe cy'intunganyo nshasha y'intwaro bavuga ko batorohewe kuko harabisanze babakure yaho bazironderera bamenyesha ko bagira ingendo ndende ibyo navyo bikabatesha umwanya aba banyagihugu babona ko ibibanza zitangirwamo vyogwizwa kugira boroherwe abajeje intwaro muri iyo komine baremeza ko abo barongoye bajuragi rika ariko bavuga ko hari ngingo baheza bagafata kugira ico kibazo gikemoke Tiodone niyo yanzigamiye
bamwe muri abo bituri byo bisata bitandukanye bitanga izo nkaratasi muri iyo komine bavuga ko muri kino gihe habaye intunganyo nshasha y'intwaro bahangayitse kuko benshi bahinduye aho batwagwa bamenyesha ko batagira ayo bacira nayo bamira
urabona twebwe nk'ubu aho intara bagiye baratsinda bahinduye inyene biri ko biragenda bikurikirana nko urabona bisaba dufise ajya amafaranga mu muntu ko yacu yahinduye ariko kugira ngo tuyahindure twebwe turifuza kuyahindura mugabo tukabona bari ko barabikurikirana tukabarondera tukababura abandi baracyatse
mu gihe hari biguma bihindagurika mu gihugu mu bijanye n'intwaro abanyagihugu basaba ko bintunganyo nshasha kugira ngo ivyo vyangombwa babironke vyoroshe kandi ku mwanya muto
ho ivy'igihugu bitera bihindagurika ntukabitwegereze nk'uko kare byari bitwegereye n'ukuri kare inzego zitarahinduka kandi twaruha cyane
ubuyobozi bwa komine Ntahangwa bwemeza ko abo banyagihugu bari muri ico gice c'iyo komine batoroherwa kuronka izo nkaratasi bivanye naho baherereye mu zitaneri wayo Alexis Havyarimana aharerekana ikigiye gukuba kugira ngo abarongoye boroherwe
mu ndinganizo rero turiko turakora kandi twabitanguye twategekanije yuko turondera abo tukwita abakushi turindiriye ko mu ntara baduha amamuntu uburyo haba abantu babakozi ba komine bakabiri mundwe bagenda muri ayo mazone bakaza babimanukanye basubiyeyo gutora ibindi bagenda bajanye ndagamuntu zibaza amasi gusinya aho zo turiko turavunira urugendo mwene gihugu n'ukuri bararuha
ikarata karanga muntu rumwe mu nkaratasi zironderwa cyane nabo banyagihugu ikatangwa gushika ubu mu mazone hisunze itegeko rigenga amakomine ari mu gihugu ikabihabwa umurundi afise imyaka 16 n'irenga
Tiodone niyo yanzigame urakoze ibi kandi birateye amakenga bamwe mu bashinga amateka b'Abarundi mu gihe inama nshinga amateka y'u Burundi yari iramutse yiga inemeza integuro y'ibwirizwa rikingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga hari kuri uyu wa kane abo batowe n'abanyagihugu basavye kwi ibi bintu vyohinduka umushikiranganda je intwaro yo hagati yari umutumire ariko yaratanze umwizero kubasaba izo nkanatasi Norisi Nduwimana
Abagize ico bashikiriza ku mpinduka zazanywe n'itunganywa rishasha ry'intwaro mu itangwa ry'inkaratasi zisigaye zisabirwa mu biro by'amazone babona ko biriko biraruhisha abazisaba muri rusangi. Umushingamateka Olivier Suguru asanga hageze ku intambamyizi hari zukugwaho abitura intwaro bagatunganizwa.
Umwenye gihugu agiye gusaba karanga muntu bamubwira ko azogaruka ko ibabirungitse mu makomine rimwe naye mu gashusanga amazone ntafise uburyo bwo gushobora gutwanga izo document bigashye bitwara umwanya muremure. Umwenye gihugu aje gusaba karanga
mugenzi we Emmanuel Ndorimana ahera aho mu kwerekana amakenga ku nkaratasi nka karangamuntu abarundi bagikoresha gushika manga ya afatiye kucikarata ndangamuntu ifasha bene yo mu bihugu bimaze gutera imbere.
Turiko turagana mu gihugu cifaje n'igiteye imbere tuzotera imbere dukoresha karangamuntu ikoze mu papuro. Mu bindi bihugu biteye imbere aco bitayidani byayinike aho umuntu usanga afise ikarata imwe gusa mugagasanga buzima bwiwe bwose buri mu ikarata groupe sange n'ivyatunze byose iyo ntambwe twoye.
Leta y'u Burundi ni yakane ingorane ziriko ziranange iki gisata kuva habaye itunganywa rishasha ry'intwaro mu gihugu. Umushikiranganje Leonidas ndaruzaniye ajije intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'iby'intwaro yari umutumire mu nama nshingamateka hanini ni hazishira ku bukene bw'ibikoresha amazone mashasha afise ariko atanga umwizera agira ati
amazone yabaye menshi uburyo ibikoresho byari mu makomine twasanze hari hawaho bidashobora gukwira mu mazone yose y'igihugu turiko tubarondera ibyo bikoresha niyo ntumbero nyamukuru.
Umugambi w'itunganywa rishasha ry'intwaro mu gihugu uri mu byatumye ibwirizwa rigenga amafaranga leta yari yategekanije gukoresha mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 rihinyanyugwa n'inama shikiranganje yakoranye ku wa 15 Kigarama guheze. Itunganywa ry'ibiro by'amazone arenga amajana 3 mu gihugu ibyo byangombwa biranga abantu bisabigwamo byagenewe miliyoni 220 mu mafaranga y'amarundi kuri buri zone yose. Ubwo buryo buharugwamo ubugenewe ibikoresho bikenewe hambavu inyubako nahiterekana neza aho bizotangurira. Leta y'u Burundi itangaza ko mu migambi yihutigwa izoranguru uyu mwaka w'amafaranga arimo kuronsa ibiro by'amazone ibi bikoresho bikenewe mu itangwa ry'inkaratasi nkizi.
Ndisindo w'Imana nawe urakoze. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Burunga bataronkejwe umusegetera mu itunganywa ryayo ryabaye mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2025 watewe impungenge n'indwara ya malariya ivugwa muri ico gice. Abaganiriye na Radio Indundi Kirito bavuga ko babajije abajejwe akarere k'ubuvuzi aho atamuco bahabwa, basaba ko bo kwihutira kuronswa imisegetera nariga imiti ya malariya izimvye nabo bafise amikoro make. I Burunga ni inkuru tubaza Serge Sindayigaya.
Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Burunga bavuga ko kukazuba tarahuswa imisegetera ibakingira imibu, aho bemeza ko imibu ibageramiye hamwe n'indwara ya malaria kubera iryo bura ry'imisegetera.
Ikibazo cy'imisegetera kiragoye cyane. Bwa mbere batubariye ko imisegetera iriho mu gahabuzi gitoroshye uzaho itora mu ikomine, ariho ugeza n'ubu turacyarindiye ubumbero nta nivugwa benga barabihebye kubera urabona ni mu mvura imibu ni myinshi abantu bariho bagwara malaria cyane ku bwinshi.
Bavuga ko indwara ya malaria ibangamiye abatari bake muri kino gihe narya n'imiti ikenye cyane haba ku mavuriro canke ibitaro bitandukanye byo muri iyo ntara ya Burunga. Ibyo ngo bituma basha barungikwa kugura imiti ku mafarumasi y'abigenga kandi nabo bafise amikoro make.
Kandi urabona n'imiti ntayi hari ku mavuriro, baca bakuba ugiye kwa muganga uza wumva bagende kure kuri farumasi ugasanga n'amahera uburyo ni buke cyane. Usanga rero indwara zisha zigwirirana ugasanga n'abantu barapfuye humvo zizo kubura imisegetera kubera malaria.
Abanyagihugu batera kamure leta kubaronsa imisegetera mu gihe bemeza ko batakimenya abo babaza ibijanye n'icyo kibazo mu gihe ari uduce tumwe tumwe twayironkejwe.
Twotera kama bajejwe amagara y'abantu bakaturonderera iyo misegetera iyo yagiye batayirose akagiye urumva akabakagiye bakaturonderera iyindi tukaronka imisegetera dukingira indwara ya malaria.
Tubajije ku mavuriro atandukanye mu ntara ya Burunga baremeza ko hari uturere tutari duke tutararonswa iyo misegetera bivuye ku buhinga bakoresha mu kuyitanga bwagoranye, ariko barabemesha abatayironkejwe kuko ngo igikorwa co kubatunganiriza kigiye gukorwa vuba cane ngo bajambere ahatanguye ibikorwa vyo kuyegereza aho izotangirwa ku turere tutashikiwe. Turamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe abajejwe amagara y'abantu bemeza ko muri kino gihe indwara ya malaria iguma yiyongera mu gihugu. Iyo misegetera ikaba yari yatanzwe mu ntango za Kigarama mu mwaka wa 2025 twaraye turangije Burunga.
Serge Sindayigaya urakoze. Batumira amatemo winga bw'ivyuma ano makuru yabandanize mu gisata c'uburimyi.
Radio Indundi Culture.
Barasaba ko isekeza ryo kwandika abaheraniwe n'abasaba ifumbire yo binyishu kandi ku gihe ivyo bisabwa na bamwe mu barimyi bo ku mutumba kavumu zone muyira muri commune mu kazi ntare ya Bujumbura inyuma y'imisi ine cyo sekeza ritanguye leta y'u Burundi irizeza abarimyi ko yipfuza ko iri sekeza ritoba nka yandi yaramaze kuba kwifumbire yotegekanywa hakiri kare kugira ntizosubire kubura idonido na jotamira tuzi
Mugihe kuri uyu wa gatandatu isekeza ryo kwandika abarimyi baheraniwe ifumbire n'abayisaba gushasha rirangira bamwe mu barimyi bo ku mutumba kavumu barashima uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda nubwo hari abavuga ko ubutike bwabo bwari bwatojwe n'abajeje uburimyi muri commune butari ko burandikwa
Jewe ndafise agati agapapuro banyandikiye agronome communale mu Ruyaka nti bakandise bavuze ati abaheraniwe bose bazoba Hariho dupapuro petit papier bandika bakandika ko inomero n'imifuko uherano
kubijanye no kuronswa iyo fumbire barasaba ko yoboneka kugihe
turaririndiye gushika turari imana ishizokora twarahevye ubundi
n'ubu ntasango batanze
ndo ni barabiduhanye none ko bemeye ko twandika kandi urumva ni tuzo itangira amahera
Uyu murimye yidoga ko imirima yiwe y'ibigori isa nabi kuko yabuze ifumbire ya ure irima ry'agatasi
narabuze ntabire ngo shiremo be babimeze aba bimeze neza cyane yaba nararonse yo ntabire ngashiramo
ariko aragendura ukuntu igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda kuri uyu wa kane muri zone Kabezi umushikiranganje w'ikigega cya leta arendi kumana yasavye abarimyi bose n'abatanze udutike twabo nko kuri abo bajeje uburimyi mu makomine kwiyandikisha kugira ngo abajeje intwaro babafashe kurondera amavuca yabo nayo kuvyo kuzohabwa ifumbire yavuze ko leta yifuza kuyitegekanya hakiri kare
mu dufashe abataraza bose baze kwiyandikisha kugira tumenye icambere abagifise ubupapuro batararonka ifumbire hama tuce tumenya niyo mukeneye mu gice cya kabiri kirima n'icya gatatu bitume tubitegekanya hakiri kare ndusubiye kandi kugura ifumbire hanyuma umuntu aza kuvuga aharenza harima mukavuga ati ibisivyo
inyuma y'iryo sekeza leta y'u Burundi imenyesha ko hazoca haba isuzuma ry'uko isekeza ryagenze kugira ngo aho bitagenze neza hakosogwe ubabarimyi basaba ifumbire y'impeshi babwirizwa kuba barishe amafaranga yose y'imifuko bakeneye gushika igenekerezo rya 2025 za kuno kwezi kwa nzero mu gihe kare bahora bariha amafaranga y'ibanze ayasigaye bakayariha ifumbire ibonetse
Shotam iratuzi. Ishure rikuru rya gisirikare ry'intwaza ngabo mu gihugu rihamagarira abantu bose kudatimico na karanga kuko biri mu biteza imbere igihugu mu birori vyo guhimbaza umunsi wariwe mico na karanga ku ishure rikuru rya gisirikare kuri uyu wa gatano umuyobozi mukuru w'iryo shure General de Brigade Ernest Niyubahe yasiguye ko ivyo bituma vyoroha ko abafitaniye amatati bayatorera inyishu atangorane uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko bituma abantu babana mu mahoro n'umutekano tumukurikire
Mwe ishuri cyitwa SKM basanzwe ari abanyeshuri bava mu bihugu bishika bitanu. Ibyo bihugu navyo hari u Burundi babakiri, hakaba Kenya, hakaba Tanzania, hakaba Uganda na Afrika y'Epfo. Bari bafite abantu baje kubashigikira, berekana karanga kabo. Bine navuze hamwe n'u Burundi ni nk'uko higanwa berekana imico na karanga kugira ngo abantu basanzwe bafite umurimo kwiga cyangwa bashaka guhura mu bihugu bagiye kugarukana amahoro umutekano bashe kumvikana ko iyo umaze kumenya imigenzo n'imico y'ubundi urabwira umenye ibyo nakakunda n'ibyo yanka bigatuma mubana umutekano ntangena n'akazi babahaye mukagakora mwumvikana kama notera nuko abantu bose bamenya yuko igihugu kugira gitere imbere uro turabe n'ibihugu byabaye byo hirya no hanze byagomeje umuco na karanga byarateye imbere cyane bose Ubwo byo bintu bituma abantu begana gusumba niyo habaye amatatu yoroshye ngine amatatu batatu urakobera ari ibintu babasangiye nubwo nka karoro nk'ibihugu ushinga busumo umuco nk'umwe bwateye imbere kobera asanga ururimi rumwe afise n'ibintu byose n'ibindi by'akaranga bashize imbere cyane bose ko n'ibintu bikombye cyane bose kurangira ihugu bitera imbere
Abanyagihugu bo muri zone bwe rukomine ruyigi intara ya Buhumuza baratewe impungenge n'icikagurika ry'umuyaga nk'ubukomotse ku rugomero rw'uruzi Kayongozi kuko iyo ugarutse uzanana ingufu nyinshi ugaheza ukonona ibintu abo banyagihugu basaba ko ishirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba hagati mu gihugu ko ryotorera umuti iyo ngorane gutyo bashobore gukoresha uwo muyaga nkuba ico wagenewe Ibuhumuza twakura Pantaleon Ntakarutimana
nkuko bivugwa nabo banyagihugu bashobye kurahura umuyaga nkuba ukomoka ku muhora kava ku ruzi Kayongozi gutyo gashikana umuyaga nkuba muri zone Kayongozi mubavu na Busoro zose za komine Ruyigi icikagurika gisubiriza cy'umuyaga nkuba yateye impungenge bamwe mu bakora imyuga ibukeneye baba bakoresha amasekuru y'umuyaga nkuba abakora imyuga yo gufatanya ibyuma cyangwa abandikisha imashini nyabwonko bose bemeza ko batakizeye uyo muyaga nkuba ni mu gihe niyuje bamenyesha kuzana n'ingufu zirenze ugahita uturira bimwe mu bikoresho byo mu nzu biri nko amatelefone n'amaradiyo bagasaba nyabuna kuhusubiza ku gihe kugira ubwe by'ukuri ubashobaza gushyikira iterambere aho kubananiza twakuye ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe abere rije cyo muyaga nkuba mu mitumba bakaba atacyo barashima kuvuga gushika ubu tukabandanya tubarondera ngo batange umuco ni mu gihe basabwa n'abo banyagihugu ko bonyanyura iyo mihora narijya icyo no ku musozi wa Birime ahakorera amaradiyo asamiranira mu karere ka Buhumuza muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza Pantaleon Karutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
uko muvyumvise numwanya w'inkuru y'imico kama aho tubasuriramwo ubumenyi n'ubuhinga mu gusuzuma imigisha y'abana mu Burundi umukuru w'ishyirahamwe ubukinda ngakaranga gishinze guteza imbere ururimi kavukire Nicodemo Habiyambere asigura ko ubwo bumenyi buhagararira mu bikorwa abana bahabwa mu kuraba urugero batera ku imbere asigura kandi ko ari inzira yo gukundisha abana ibikorwa ino nkuru tugarutse ko twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
mu miciranga barundi abavyeyi barafise ivyo bakora mu gusuzuma kwa abana babo bazogira imigisha muri kazoza aha Nicodemo Habiyambere akurikiranira hafi imico nakaranga vy'abarundi arabisigura
imico n'imigenzo y'abarundi barundi barashobora kuraba yuko umwana ashobora kuzogira imigisha muri kazoza n'ico gihe rero hariho utuntu tumwe bashobora kumuha arashobora kumpa kibara gatoya akakarimamwe kugira ngo barabe yuko ibyo ateye bizokwimbuka canke barashobora kumugerageza bakamuha igitungwa gitoya yaba nk'inkoko canke impene canke intama hanyuma bakabona ati iki kintu citirirwa naka
igihe babonye urugero vyimbutse ko canke biteye imbere baraheza bakabona ubufise umugisha kurusha uwundi
hanyuma bakaraba mu minsi cungutse yaba nk'uwo murima bakaraba umwembu uvuyemo cyanke nk'ico gitungwa ukuntu carondotse ico gihe rero barashobora kubona ati naka muri aba bana dufise tubona ko afise imigisha gusumba abandi cyarashobora gushika umwe bakamugabira n'uwundi bakamugabira muga umwe bigakunda uwundi nawe bikanga barashobora kugabira nk'igitungwa kigapfa barashobora gutera nk'imbuto mugenzawe ikibare yarimye wewe kikimbuka uwundi nawe ntiyagire umwimbu uboneka aho baca babona ati naka ari n'imigisha gusumba naka
Habiyambere asigura ko ari n'inzira yo kwigisha ibikorwa abana
mu byukuri cyari kimwe cyo gukundisha n'ibikorwa umwana hagiye ikintu maze kubona ko ari gwawe uragukwikirana gusumba kugeza nk'igihe washobora kuvuga ati genda murime mw'abana haryanye babona ko muri ku murimira hamwe hariho abanebwa mugabo rero wewe uzi ko ari gwawe baragukwikirana gusumba ubunebwe bakakuvamo kubera uvuga uti iki kintu n'iki wanje reka nanje ko mama mbona canke papa zo kwimbura haryanye ndika nanje ndabigane ndabe hariho ni ibintu byo gukundisha ibikorwa abantu kugira ngo umuntu akure yibako
niyo bishitse hakagira umwana ibikorwa bitari ko biratera imbere baramutera intege kugira abandanye agerageza amahirwe mu vyakora
umwe wese baraguma bamubwira ati uyu mwaka urabona yuko bitakunze ntibashobora kumubwira ati nta migisha ufise bashobora kumubwira ati uyu mwaka natwebwe nta mwembe twaronse ngira ngo mu mwaka uza ijuru rigenze neza tuzokwimbura nawe nyene urumva baguma bamwereka yuko bamukundisha ibikorwa kugira ngo abone nuko uyu munsi agume arondera kuko uyu munsi urashobora kunanirwa ejo ukabishobora
uwo munsi uwo mugenzo urabandanya cyane cyane mu gihugu hagati kubera uko igihugu gitera imbere ariko n'imico itera imbere mu bisagara naho abana bigishwa kwitwararika ibyo kwiga cyane cyane mu bisata bikomakomeye
Alice Ndayizeye akoze kuri iyo nkuru y'imico kama wari waduteguriye akaba ari kaganira n'umukuru w'ishyirahamwe ubukinda ndanga karanga ginshi ze guteza imbere urimi kavukire Nikodemo Habiyambere ari na hano duce tugarukiriza ano makuru kuri no mugoroba ndabashimire mwese mara mu duteza matwi yakoze matwi yabona Yesu yakatuma amatwi bashikira aya makuru makomashikirizwa na Kristalizare Imana mugira ijoro giza mwese murakoze